kizera no guaruka ugusirira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
Garuka waba uri mu Burundi cyangwa mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kadoza k'igihugu cyawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
nakoze mwese muri ko mwumvirize ikiganiro ndafite ijambo uno munsi tuganira n'urwaruka kwifatwa ry'abantu batari bake cyane cyane urwaruka bagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikiganiro muri ko mugishikirizwa na Francine Kanyange
ndafite ijambo
Kuvaho hari abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu itariki 23 kwezi k'umunani abantu bababa 50 ahanini urwaruka baramaze gufatwa mu makomine amwe amwe y'igihugu ibyo biharuro bitangwa n'abaharanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kuri uyu wa mbere hafashwe indwi mu makomine ya Burambi na Bugarama muri yo ntara ya Rumonge hari inyuma y'igitero cyabitwaje ibigwanisho cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere aho mu Rumonge nyene nkuko tubyumva muri inkuru ya Bonfils Niyongere yaciye mu makuru ya radio inzamba yo kuri uyu wa kabiri itariki 8
abantu uko irwe bahagaritswe n'uwo batazira kidede abahitwa imikinya abitwa Andrea Claveri Alexi Diodone batazira mapengu abona mu gacimbiri gisagazuba muri zone Maramvya ya komine Burambi abandi babiri nabo hakujya yuruziruzibaze muri komine Bugarama n'uwitwa Nkunzimana wo ku mutumba Bambo n'uwitwa Siriyako ku mutumba wa Zinginyaruyaga abose baba hafi yahabaye igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bamwe mwebo nabigisha abandi nabo nabanyagihugu abanyagihugu baho igisagazuba bavuga ko umukuru wa zone Maramvya Prime niyo ngabo ariwe yoba yatanze itegeko kugira abantu bafatwe ayo makuru nyene avuga ko amazina y'abafashwe yatangiye ku ruhafu bariko bahamba abanyagihugu bari bishwe niyo migwi yitwaje ibigwanisho atanga ayo mazina mu gipolisi baciye bahagarikwa ubutarariye burizwa imodokari zibiri imwe y'igipolisi n'iyindi yuwitwa Diomede Niyonsaba arongoye umugambo sende DFDD mu ntara ya Rumonge amasoko ya radio inzamba gateka kawe mu ntara ya Rumonge amenyesha ko abanyororo bamwe baciye bajanwa gufungirwa mu Rumonge abandi nabo bajanwa mu gisagara ca Bujumbura mu gasho kiperereza imiryango y'abantu bafashwe ivuga ko iteye umutima uhagaze n'umutekano wabo kuko bafashwe ku mukeko gusa basaba ko hogwa amatohoza yimbitse kugira ngo abantu ntibagwe mu mporero kandi bazira ubusa uruganda rwa radio inzamba gateka kawe gwagerageje kurondera kuri telefone Diomede Niyonsaba arongoye umugambo CNDD mu ntara ya Rumonge na OPC de Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge ariko ntitwashoboye kumuronka ku ruhande rwiwe Prime Niyongabo arongoye zone Maramvya avuga ko atana kimwe azi kwifatwa ry'abo bantu ifatwa ry'abantu inyuma y'ibitero byakozwe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bisa nk'ibyabaye umugenzo mu gihugu naho igipolisi n'igisirikare atana kimwe kiravuga kubijanye n'ivyo bitero maze hafi indwi zirenga zibiri
murumvise uko vyifashe ugwaruka mu bivuga kwiki turuhuke hanyuma tubahe ijambo Ijambo rya mbere turi Joseph ari mu Burundi asaba ko amategeko yubahirizwa kuri abo bantu
imiryango y'aba bantu batwawe bagirizwa kwifatanya n'imigwi y'abagwana nibaza yuko aba bantu bariko bararengana kuko nta cyemeza na kimwe yuko n'abajya bantu bari mu migwi y'igwana kandi ikindi none kwira hari ibigwanisho baba bafatanye cyo nibaza yuko ubutegetsi bwakoresheje akarengane n'imiburiburi ko gupfunga abantu iyo umuntu yagirizwa ibi cyangwa biriya nibaza yuko amategeko atomoye umuntu ategeza gupfungirwa ahantu hazi atajyanwa ahantu hatazi n'amategeko ategeza kumufungira ahantu abantu bashobora kumubona bashobora kumenya yuko akiri hagihema rero kandi nibaza yuko n'amategeko y'u Burundi yemera ko umuntu afungwa mu gihe bakiri mu matohoza naho nyene adafungwa afashwe nabi afungwa afashwe neza rero kubona abo bantu batari kubaramenya aho ababo bagiye cyerekana yuko umutekano udakwiye utubahirije hagati n'akazi na muntu kabandanye gahungabana rero njye nkugaruka ngasaba yuko ibyo bintu byahagarara na cyane cyane imbere yuko bafata abantu cyangwa bafunga abantu cyangwa batwara abantu mu iperereza bakabanza kwerekana neza yuko nyine buriburi yuko umuntu yagiye mu iyo mirwano cyangwa ari ibyo kuko arashobora gufatwa akajyanwa ngaha akagirirwa nabi agatotezwa mugabo ariko ararenganywa none icyo gihe uwo muntu wumva yo bari karazira iki wumva yuko bari kararenganywa ndetse dusaba yuko ibyo bintu byahagarara ego abari mu mirwano barashobora kuba bahari cyangwa hari n'ibinyoma umugabo leta nayo irabifitemo uruhare abajeje umutekano barabifitemo uruhare ntitwumva ukuntu hama hariko harabonekwa imigwi y'abantu barwana kandi bariko baratubwira yuko hari amahoro rero birerekana yuko leta ntikwiye kwisubirako ikatunganya umutekano w'u Burundi yari imigwi irwana byerekana yuko Burundi babyifashe nabi igihe igihugu gifise abantu baguma bari mu ngorane bagwana byerekana yuko abanyagihugu batwawe nabi rero tugasaba yuko ibyo bintu byahagarara leta nabo basangiye ibibazo bajye hamwe bicare hamwe bajye mu biganiro batorere inyishu ibibazo bihanze Burundi iyo migwi irwana ireke kuvugwa kuko ni ibintu byoroshye cyane bajye hamwe bakicara hamwe bakaganira dushobora kuba
Ase narongoye muhari w'ugwarukamije bari muri Uganda ati nakajyo kubategetsi ko guhonya abo bitavuga rumwe
tumaze imisi tubona ugwaruka ruri mu bice bitandukanye by'igihugu ariko ruhagarikwa bakagirizwa ko bariko bakorana n'imigwi igwana ubwambere hoho icyo tubona nuko harimwo ukujaniranya mu gihe tubona yuko abantu bariko barahagarikwa abantu bariko baratotezwa abantu bariko barica biboneka ko atamatohoza aba kugira ngo bamenye umuntu koko kwa ico yagira ibyo bigacha bigaragaza intege nke z'ubutegetsi na cyane cyane ugusinzira ko butungane kuko uno munsi urabona yuko bajaniranya ubutungane bukaguma bwihoreye inzego z'igihugu zo hasi ugasanga nta kintu na kimwe ziriko zirakora kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azira ubusa Izo rero ico biboneka nuko iboneka yuko leta y'u Burundi igomba guca ibonera hakaryo kukumara uwo wese biyumvira yuko badahuje ibyiyumviro bikaboneka neza yuko na wa mugambi w'ihonyabwoko na wa mugambi w'ukwigarurira ibice bashaka bariko barawushira mu ngiro Izo rero ico twe tubona nuko bitaza kugabanya ikibazo gisanzwe kihari cy'umutekano muke ahubwo bituma umutekano muke wiyongera nico gituma kubganje niyumvira yuko ibiri kubera mu Burundi ni ingaruka za leta y'agahotoro itumviriza abanyagihugu itizewe kandi itagishobora gukingira abanyagihugu bose muri ko maraba murabona yuko bwa mbere harimwo umugambi wo gutoteza ugwarukana cyane cyane rw'abatutsi kugira ngo cyakibazo cy'amoko bakivyure kandi ryatoteza bahereye kera guva mu 2005 bari bandanye ibyo rero nuko biboneka yuko ubutegetsi bushasha buje n'ukuri buje bushira mu mugambi cyane byabyaha by'agahomera bunwa byabyaha byariko bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu ari nacyo gituma twebwe tuvuga tuti ubutungane nibuhaguruke inzego z'igihugu nizikwita gashi umuntu wese aronke uburenganzira bwo kwisigura aje imbere y'intahe hanyuma bareke kujaniranya mu gihe atamatohoza aba yabaye
Alasana ari mu Burundi ati nibareke ubutungane bukore ugwaruka nago rureke guhendwa
Nihana ugwaruka nyuma yaho bajya abantu bakiriye mu ntaya ya Rumonge bagaca mujya makumine nifuza yuko ugwaruka maze kugaruka kenshi kenshi niko rukunda guhitanwa n'ibintu byinshi gusa ugwaruka rurakoreshwa none rero rurakoshe rero ikintu turashaka mu gwaruka twe ugwaruka no kwirinda rukagenda buke buke gatandukana hasi n'urura kuko kenshi na kenshi abantu bose bifuza kuresa ugwaruka bifuza kuresa ugwaruka bakarukoresha mu byiga no mu bibi none rero ikintu hano ugwaruka rugenda njyane yuko bo kwirinda hama bagenda barisuka mu bintu atari byiza Nawe abantu bagiye bakaza kwinza kudurumanya igihugu nabo nyine ugwaruka nabo nyine abantu bari kunabo nyine bijya bintu bo biheba bakaza duhije ibikorwa by'iterambere kubera urwaruka niko ari abantu benshi mu gihugu niba bari benshi kandi bakomeye bakomeye rero ntibari kujya baripanga mu bintu bidashoboka y'umwaka bafashwe nabo kubafashwe ubutungane bujoraba uw'icyaha cyagiriye acyohanwa bishe mu kiri kuri igihugu rero nawe yaduhe nabo n'icyaha nawe bo bagiwe mureka yitegenze ngabo ni akamo yuko bojo watandukanye cyatsi nururu hayabaza umuyobozi n'abantu bakorera inkuru ishyushye abandi bahengera hiye mfeka wenyine nyine rero nk'aba yabana ko bahenda urwaruka gukora ibi kora ibi kora ibi ariko nuko nabo nyine ukwiye kuraba iyo ruja kuko turasobanurira bwa hafi twabonye ntibyabakina na gatatu ibyabaye mu kazi k'u Burundi ibyabaye muri myaka tugiye mu gihe cy'u Burundi muri 2005 cya Bujumbura byatwereke yuko urwaruka aribwo rwasiga imbeho kugira ngo ruze gusambura kuri uru kibano rero ntibasa yuko boheba iyo ngeso yo kurama ibivanga kuko mu gihe cy'urundi ukiri muto nakibonera umaze kumererwa nabi none rero ibivangure kuko n'ibivangure n'abantu bakugosa ugasa mu bintu atari byiza.
Morgan ari muri Zambia ati leta aho gutora umuti w'ingorane iri kwirazitera
nta kintu na kimwe muri make bari kubatsira kubahoza imigwi igwana bakagwana hanyuma hagafata urwaruka rw'inzira karengana nta kintu na kimwe rubizi ko ibi bintu turema n'ingendo novuga ko igayitse mu gihugu cyacu cy'u Burundi jewe nicyo muhanura leta nuko nubwira leta ko yoyiruka ikarondera aba bantu bari kubatera ibi bitero ikabafata umugabo urwaruka atashobora hari rurazira bakareka gufatwa amarimbano kuko ugiye kuraba harimo abantu bariko bazira yuko bari muri ijya yindi migambwe ikavuga n'umwe n'ubutegetsi bumva ko ibi bintu bigize n'ibigayitse hanyuma nkanura leta gufata urwaruka si wo muti w'uko ibyo bitero bizosha bihagarara oya ahubwo umuti w'uko ibi bintu bishobora guhagarara reka daboro n'imanzi yiyumvire bibaze ko aho bari uyu munsi igana aho bararenganije niba bimenye leta yo ubwayo iriyumvira ko zo kuma bakandamiza abanyagihugu ibihe byose umunyagihugu acaje amba afise leta nibimenye ko icyo gihe cyarangiye rero jewe ndicyo nakemura leta ni uko bo kwikubita agashi ahubwo bakarondera iyo migwi ibintu bitarononekara bakicara hamwe bakagiriranira ibiganiro ibintu bitarononekara leta nireke kudadaza cyangwa bareke kwigira nko kumenya nta kintu gihaye kizaba ikintu kiriko kizaba kandi abantu bahaye bariyishwa abapfa n'ibintu byononekara si byiza vuba rero leta niyikubita agashi hanyuma n'abanyepolitike zenda bahanura bareke gushora abantu uriya yuko hoza abaza gutunganya ngo badutunganirize bahuze iyo migwi igwana na leta bareke gushuha urwaruka kuko urwaruka rw'u Burundi twebwe nitwe tuzohahonera rero leta nireke kudushuhura bareke kudukirira ko twembi dufise ubuzima hanyuma nkanura kandi n'urwaruka urwaruka nibagabe babe maso bareke kwita muri ibi bintu ibi bintu birashobora kubahitana bareke gukoreshwa n'umunyapolitike umunyapolitike wewe afise ihaye ararondera mugabo nabironka akamushikira uyu munsi urwaruka ntibasigaramo ababona ntibasigara bana baraba rero urwaruka ntibaca ubwenge babibone
Ntimugitinya no gukora amakosa kubitorera amategeko abakingira uraheze wibagira ho madusize kama dutabaza n'amata utunezwe ubona akajambo karonko wifise ukari mu bwoko cyankari mu mugambwe kuko nukwikwegera imivumo ku mana uzabibona uhora hariho
tubandanirize kuri Armel ari muri Malawi atugwaruka rurageramiwe n'ubutegetsi
tukugerageza kumviriza kuri bene wacu basubiye mu gihugu cy'u Burundi niko bintu ukuntu biko biraba ndabona ko ari uburyo bw'urukurikirane bandanya bukorwa kugwaruka bw'indi migambwe kuva mu 2015 twataye turomuka ku mvo z'umutekano bagerageza kumufata urwaruka rwose rutumva kimwe n'umugambwe SNDD-FDD imitwarire yabo twabandanije gutotezwa no munsi abasigaye ndabona ko bagiraniwe kuko gufata abo bantu babafata ngo nibo bari kumwe no kuvuga no gwikeko rubandanya ruba mu bantu bijya mu hino b'Abarundi kandi n'ibyo gutotezwa ugwaruka rwose no kutera ubwoba kugira ngo rubandanye bibuka umugambwe ku nguvu no ku nabi nagira nsabe ko ku butegetsi bushasha uno munsi buhari kugerageza kugatotereza kukakagabanya kuko ugaruka rukuru wafatwa nibwo wundi bwejo ibyo terambere ryejo haza ariko bavuze ko birakorwa bigaragara yuko agateka kabona agakinzwa cane gateka ko karahohoterwa cane kugwaruka kari wava bwejo birasabe yuko muzama dufasha kutuvugira hirya no hino kugira ngo tekwa makunguye dutabara ku kirimi cyacu cy'u Burundi cyane cyane tugugwaruka turajyanwe cyane.
Alasan ari mu Burundi abona ko Barundi bari bakwiye gukura icigwa muri kahise
ngomba kubanza guhoda imiryango igize iminsi ibura abayo baba bahitanye nabo bitwaje ibigwanisho niyo migwi yirigwa iravugwa cyane yirigwa barafatwa kuko nyene babagiriza ngo bifatikanye niyo migwi itwaje ibigwanisho. Kire kubwanje nkugwaruka simbona yuko na gatoyi iyo nzira bafashe kandi mbonera kure cyangwa abaje ziperereza cyo kugenda bacha bajaniranya abantu ari niyo babahora ngo nuko ari muri senere kwa muri senere cyangwa mu yindi migambi tavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kuvuga gufata ibigwanisho yango nabanyene baribuka yuko ari abantu benshi bari barafashwe igihe bari mu ishamba ari niyo abazi yuko basha barengera ku bafrodeve none uko bavuye mu ishamba ubu frodeve nayitrona ko mbona kijya gihe ari niyo ababafata barabakorona ubu babona yuko itrona na frodeve nibahe bakundana na senedefed je mbona yuko iyo nzira atari yari abantu benshi bariko bazira ubusa kandi turaza abafrodeve benshi bapfuye bazira ubusa ariko uno munsi urabona yuko harya bareho gusa n'abande bategeye ubutegetsi na gato je rero mbona yuko iyo nzira abantu benshi baza barafata ari uko iyo bagize akahise ubu rero ikintu mbona no guhimiriza abanyagihugu iyo babonye habaye intambara nibareke guca basubira namwe kuko umuntu ntiyashaka kugira ibyiyumviro byiwe ngo naka ahubwo nibaje hamwe bamwe batire mahoro n'umutekano hamwe nimba ari amarondo bayakorere hamwe nimba ari imigwiteye bamenye bati kanaka none yari hehe yego nta woro bide hari bashobora kuba bifatiranya n'iyo migwi ariko guca bajaniranye abantu bahobwa ibyiyumviro byabo je simbona ko ariyo nzira na gato ndakantera rira kamo nabo bantu bose boba bikomwe n'iyo migwi rwana kuko kwica ibyo byiza twarabonye yuko nabaciye mu ishamba abantu bari babiteze ko ibintu byiza mbwa barabona yuko atakinda kimwe cyahindu rero icyo mbona ni uko bose bofata inzira y'iganiro kuko niyo nzira yonyine bisigaye ku isi tubona ishobora gutuma abanyagihugu bashaka kwiterambere rirama gaca rero ngenda mpanu rugwaruka ibyo ntizave dusubira gusubirana kuko twarabonye yuko turiko tuzira ubusa ngira ngo barabona naho batsinze icyo mbona yakwinjira barabona ko atamuntu nayo yaronsa kandi nibarekere gusubira kubahenda ngo abe basubira kurengera kuri bene wabo kandi ngaho bariko barabishinako ayo ntambara niyo yahera bazosubira kumara mara.
Usman ari muri Qatar ati ababijejwe ni batanga umuco ku bijanye nabo bafashwe ababo bamenye aho babaronderera
cyane bafatwa bagafungwa mu gihe yabo nini aho bafungiwe mu leta n'abayuko n'uko leta ari mukeyi mukeyi aho abandi bose rero fatiye ubuntu bwo gufata umuntu uva mu keke bakamubaza bamufungira hano kazi ibyo umuryango we bamukurikirana ntamizi bagiye n'icyaha bamushyiriye imbere y'ubutungane.
Mediek ari muri Sudani y'Epfo avuga ko leta iri kurarenganya abantu mu kubafatira mu kivunga.
Iyo ufata abantu mu kivunga ntifata abo yiketse ko baba bifatikanya n'abagwanyi hari aho iki igenda guhiga bariya bitavuga rumwe mu bya politiki akaba aribo ikifata icyo nayisaba rero nuko bagerageza bakaza barahangana nabo bagwanye nabo bariko baragwana ikareka kuza irahohotera abanyagihugu ibatwara batazi icyo bazira ugasanga abantu batwaye ntibabwiye umuryango uwo batwaye iyo bamujyanye akazohamagara akarondera iyo wiwe yagiye agahebura ibyo si byiza na gato. Leta rero icyo nayihanura nuko bagerageza bakaza barakingira abo bajejwe gukingira nyine bakarakuza bafatira abantu mu kivunga kuko bizotuma niyo leta yiyita ngo ni leta nkozi ngo ni leta mbyeyi bayikura ku cyizere none uwawe bamutwaye ukabaza ati mumujanye he yakubwire ugatelefona ntiwumve naho yabafungiwe cyangwa ati baramwishye nyine ico no gerageza rero kubwira iyo leta nuko yagerageza ikaragutse rafatira abantu mu kivunga kuko iyo mu kibazo irikiratora kuko araho izo kwibaza ngo urikiragira byiza usangira ko itera intege iyo mihari y'abagwanyi nyine kuko nk'uwo baje gufata akagira Imana akabasiga burya ntiwibaze ngo azapfa agarutse hano muhira kubera avuga ati ninagenda arantwara bavuga irengero nk'uko abandi babutse irengero ahubwo aca ahitamo guhiga ukuntu yoja kwifatikanya n'iyo mihari y'abagwana icyo nagerageza rero guhanura abajeje umutekano kubera abo bajeje umutekano abo babafata bari muri iyo leta nyine nuko bagerageza ntibaze barafatira abantu mu kivunga bagahangana n'iyo mihari nyine y'abagwanyi kubera rero bafatwa bazira ubusa
ibintu byinshi biteye ubwoba kuko abantu bazira ubusa bazira kare.
Aha niho ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu kigarukiye cyari kijanye n'ifatwa ry'abantu batari bake bagwiriyemo ugwaruka mu mihingo imwe imwe y'igihugu bagirizwa gukorana n'imigwigwana ugwaruka hari ugwerekanye ko mu gufata abantu yiketse kuko batavuga rumwe na leta iriko yica ibyo yokijije bagasaba ko hoba amatohoza imbere yo gufata abantu hagahanwa uwagiriwe icyaha atakarenganyo kagiyemo. Mwakoze kudutega amatwi, turashimiye mwese mwaterere muri kiganiro na ubutaha.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.